Mandenye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu miganiro vyino wa mbere kuri mikro ni kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kwashikiriza amakuru twafitiye muri kano gatondo tukahera kuyagezweho ijya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Diane yagizwe avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Afrika abategetsi b'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'uburengero ejo ku munsi w'Imana niho bahagarika ibihano bari barafatiye ubutegetsi bwa gisirikare muri Mali. Intumwa za CEDEAO zavuze ko bemeye kandi imyaka ibiri leta mfata kibanza ya Burkina Faso yasabye kugira izobe yarasubije igihugu ku ntwaro ya demokarasi. Abaperezida b'ibihugu bihurikiye muri CEDEAO bakoranye kugira bemeze ikirangaminsi cy'amatora hamwe n'ibyifuzo byasabwe n'ubutegetsi bwa Mali, ubutegetsi bwa Guinea Conakry hamwe n'ubutegetsi bwa Burkina Faso. Iyo bihugu uko ari bitatu ikaba byakozwemo kudeta basabye kugira basubire muri demokarasi mu ntumbero yo gutinya ko abandi basirikare bo mu bihugu byo muri ako karere bafata ubutegetsi ku nguvu. CEDEAO yaciye ifatira ibihano Mali bikomeye by'ubudandaji n'ubutunzi, ariko Guinea Conakry na Burkina Faso byakubiswe inkoni ngufi byo nta bihano byafatiwe bikomeye nka Mali. Ibihano byafatiwe Mali byarasinzikaje abakene bikumira igihugu cyo muri Sahel kisanzwe kitagira umuhora ugishikana ku bahari. Mali isanzwe yari ifise ubutunzi bwasubijwe inyuma n'ibitero by'imihari y'abajihadiste yari imaze imyaka irenga cumi ihungabanya umutekano muri icyo gihugu. Amakuru avuga ku mugabane wa Afrika kandi Papa Francisco yarasabye abanyagihugu hamwe n'abategetsi b'ibihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'igihugu cya Sudani yo mu manuko kwibagira kahise bagafata inzira nshasha yo gusubiza hamwe n'inzira y'amahoro ndetse n'iterambere. Papa Francisco yashikirije ubwo butumwa ku munsi wa gatandatu, ku munsi yari yarateguye gutangurirako urugendo wari kumushikana muri ibyo bihugu bibiri bya Afrika yaruhagaritse mu kwezi guheze kubw'ibibazo by'amagara. Yasabye abanyagihugu bo muri ibyo bihugu kutemera kunyagwa amahoro naho babangamiwe n'ibikorwa by'ubwicanyi, uruhagarara mu bya politike, ubukene hamwe n'ibindi bibazo byabasinzikaje igihe kitari gito. Ekleziya Katolika yaragize uruhara runini muri RDC cyane cyane mu bihe by'amatora, yararungitse abarorerezi bashika 40,000 mu matora yashikanye ku butegetsi Felix Tshisekedi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwe mu bashingamateka b'igihagararo mu matohoza ku byabaye mu mwaka uheze kuri Capitol kuna mashingamateka ya Amerika, yavuze ko mu gihe ubutungane bwosanga uwahoze ari Perezida Donald Trump yaragize uruhara mu migumuko yo kubuza kwemeza ibyavuye mu matora budakwiye gutinya kuzomucira urubanza. Vice Perezida wa komite y'abashingamateka iriko iratohoza ku byabaye, umurepublikane Liz Cheney yabwiye televiziyo nyamerika ABC News ko gucira urubanza Donald Trump bitazokoroha mu gihugu gisanzwe caracitsemwo ibice mu bya politike. Ariko umurepublikane yatowe muri leta ya Wyoming yavuze ko kudacira urubanza Trump mu gihe byugaragara ko yakoze icyaha kuba ari uguhonyanga ibwirizwa shingiro rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Washington, ijwi rya Amerika.
Tukira muri Amerika kandi abategetsi bo muri Leta ya Ohio ejo ku munsi w'Imana bahamagariye abanyagihugu kuguma batekanye nyuma y'aho igipolisi gishize ahabona amasanamu ya video yerekana umugabo w'umwirabure yarashwe n'abapolisi amasasu atari make. Igipolisi cyo mu gisagara cya Akron ni muri iyo leta ya Ohio nyine cyavuze ko umwirabure Jayland Walker w'imyaka 25 yarashwe aricwa ku munsi wa mbere w'indwi iheze. harigihe abapolisi bagerageje kumuhagarika arenze ku mategeko yo gutwara imodokari mu ibarabara. Igipolisi cyari cyavuze ko yarashwe kuko yagwanije abapolisi bariko baragerageza kumuhagarika, ariko mu nyuma basanze atari byo. Umukuru w'igipolisi Steve Millett yavuze ko abapolisi umunani bose bagize uruhara mu icwa rya Jayland Walker babaye barahagarikwa mu kazi gushika amatohoza arangiye. Ku mugabane wa Buraya, igipolisi muri Denmark nacyo cyavuze ko abantu batatu bishwe, abandi batatu nyene barakomereka bikomeye cyane, ni nyuma yaho barasiwe aho bari mu kibanza kirimo amaduka menshi i Copenhagen ku mugwa mukuru w'ico gihugu. Igipolisi cyavuze ko wakoze ico gitero cyeje ku munsi w'Imana ari umugabo w'umunya Denmark w'imyaka 22 kandi yaciye afatwa ahejeje kubarasa. Ku mugabane wa Buraya kandi, umudiplomate w'Umurusiya yavuze ko indege zibiri zavuye muri Bulgaria zirimo igitigiri kinini cy'abadiplomate b'Abarusiya n'imiryango yabo. Umudiplomate w'umutegetsi ku kibuga cy'indege cyo ku mugwa mukuru Sofia yaremeje ko abadiplomate b'Abarusiya 70 babwiwe ko batagikenewe mu ndwi zibiri ziheze, bari basabwe kuva muri icyo gihugu bitarenze ejo ku munsi w'Imana. Ingingo yo kubayirukana yatangajwe mu ndwi iheze n'umushikiranganji wa mbere w'ifata kibanza w'ico gihugu ca Bulgaria.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri makuru yose waduteguye ukabuhejeje kudushikiriza. Ayo nayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bashobora kugira kuyasanga ku Nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.41 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Mu Burundi ikigo kijeje gutorokanya ibiharuro Istebu mu Kinyapunyo cemeza ko ibice birenga 40 kwinjirana by'ingo zirigwa zitarose icyo zifungura.
Usanga twaragwanije ubukene turabiye kugakera kuko twari ku bice 64 n'ibice 6 kujana.
Unique Nicolas Ndayishimiye atwara ikigo kijeje gutorokanya ibiharuro mu Burundi Istebu mu Kinyapunyo. Iyo nkuru iri muze tugaruka ko handi hatu. Ibice birenga 40% vy'ingo mu Burundi zirwa zitarose ico zifungura. Ivyo biri mu cegeranyo casohoye n'ikigo Istebu kijeje gutorokanya ibiharuro mu gihugu c'u Burundi casohotse kwa kane w'indwi twaraye dusozereye. Ico kigo kivuga ko ubukene, amikoro make no kubura amafaranga ari zo mvunyamukuru zituma iyo miryango itaronka ivyo ifungura. Intarangozi mu buraruko bw'igihugu niyo iza kwisonga mu bwinshi bw'abantu batagira ico bashira ku munwa. Inkuru tubaza umenyeshamakuru wacu Elo Jubirika neza.
Izo biharuro vyashizwe ahabona bimwitohoza ikigo c'igihugu Istebu cakoze mu vyerekeye uko ingo n'imiryango ibayeho mu Burundi. Ivyafatiwe kanini n'ibintu nkora mutima umuntu ategerezwa kuronka mu buzima bwa misi yose kandi vy'ibanze service de base mu Gifaransa. Mu gihugu nk'u Burundi bufite abanyagihugu benshi batunzwe n'uburimyi n'ubworozi, ikigo Istebu cahagaze cane cane ku bijanye n'uburimyi n'ubworozi, ugufungura, kwivuza, kuronka akazi, ukurungika abana ku ishure, uburaro bwiza, ukuntu abantu bahanahana amafaranga haba mu gusuma urana na kubitsanya. Hiyongereye ko gukoresha ubuhinga bwa none bwifashishwa mu guhanahana amahera cyane cyane biciye muri za telefone. Nicolas Ndayishimiye, umuyobozi mukuru wa Istebu, yemeza ko mu cegeranyo bafise ingo zirenga 40% z'abarundi bakenye kandi bagora kuronka icyo bafungura. Aha yari ku murwa mukuru w'utunze Bujumbura ku mugoroba wo kuri uyu wa kane nyuma yo gushyira ahabona icyo cegeranyo.
Dufatiye ku ngo ingo izinga n'ibitigiri 40 birenga ko na gatoyi dusanga zikenye. Mugabo tugiye mu bantu nabo baba muri izo ngo twasha dusanga ari bice 51 basanzwe bakenye.
Ndayishimiye atwara ikigo c'igihugu kijejwe gutorokanya ibiharuro avuga ko no kwiyongera kw'abana bari amashure mu gihugu kuva kuri ubwo bukene.
Abana baraja ku ishuri hanyuma hariho abana baheba ishuri ngira mama mukurikirana amaraporo y'abajejwe indero mu ntara iyo bariko bavuga ati twebwe abana bangana ibihumbi bingana uku baraheje ishuri bakavuga ati boba baheje kubera iki bamwe bakavuga ati baheje kubera ubukene bagaheba kubera nk'ibyo by'uko bagenda ku ishuri nta mama batashe ntibaronke icyo bafungura aricyo gituma mubona ko na leta iri kuragira imigambi yo kugira kugaburira abana ku ishuri ni ukugira ngo abo bose baza baraheba ishuri icyo gitigiri gitere kigabanuka
mugabo uhagereranyije n'amatohoza akozwe mu mwaka w'ibihumbi 2013 asanga harabaye akarusho aratanga ibitigiri byerekana idashikiriza
dusanga twararwanije ubukene turariye ku bwa kera kuko twari ku bitigiri 64 na bine n'ibice bitandatu ku ijana bica byerekana novuga ishusho y'iki gisata zimeze gute aho kuguki rero kugira ngo nimba iryo shusho ritameze neza cyangwa nimba rimeze neza byisununure kurusha kugira ngo iryo shusho ritere riba ryiza
umuyobozi mukuru w'ikigo ISTEBU avuga ko ivyigwa nk'ivyo ari ingirakamaro rwose mu gihugu n'abagifasha gutegura no guterera imigambi kubera bitunga ibitigiri vyatanzwe bagaca babona ibisata bibwirizwa gushirwamo inguvu kurusha ibindi n'uburyo bukenerwa kugira abanyagihugu biteze imbere eroje urika neza ijwi rya Amerika
Eloje urika neza urakenuye rugaruka rugaga muri za kaminuza mu Burundi kwifuza ko hashirwa imbere ibikorwa bishingiye ku iterambere rusangi hagamijwe kunywanisha abarundi bose hadashingiwe ku bwoko aho kuguma amateka yibutsa ubwicanyi bwakozwe n'ababukoze mu myaka iheze ibindi kuri no nkuru tubaza Thierive Ndayishimiye akoje ugi Amerika ikigali mu Rwanda
Bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye zirimo Université de Grarac bavuganye n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika basigura ko ibikorwa birangurwa n'umugwi Sever ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi bikwiye gushingira ku iterambere rusange na cane cane mu gwaruka gwa kazoza kwiga mu mashuri kaminuza muri iki gihe umugwi Sever ugenda urasigura ibirabana n'ubwicanyi bwaranze mu Burundi mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajanecenda na 72
abantu bayagisha mu yindi yago ishobora bahuza mu mashyirahamwe ashobora kuhahuza abantu bose ariko atari mu mbozo kwirikiriza ibintu byabanye ariko igikuru cyari gikwiye kunywanisha abahungu abarundi byari bikorwa cyane cyane by'iterambere boza barahuriza hamwe ari abacanke bari
nta bintu birebire nabona byiza kumfasha cyahinduka nubwo mbona nyine ibyaheze byo ibyaheze
Ku ruhande rumwe abo banyeshuri babona ko izo nyigisho atanyungu zibafitiye kuko ubwabo ku mashuri babanye neza abasigura ko ahubwo bishobora kuzura kaboze bikaba byanaza n'injyane zidacika
Ibyo byabaye uwo byabaye ko ari gihaca yibuka cyane naka yarankorera ibintu bibi bikaca bigusubiza hahandi hakera
aha batubanye neza na kuva uwo ni umuntu uri mu sosi uri mu mutwe musanzwe tubanye neza mu mahoro kuko nk'ubu mu ishuri kuko ni hamwe sose twigira hamwe ayaho usanga umuntu azikiri mu gisata cyangwa musanzwe mu kigo ayiwacu ibyo nta nicyo nanjye nzi kibanza kinini cyane usanzwe ndetse nyuma na cyo hindu nuko mu kwatwa yibaza mu Burundi tukamenya neza ko dufite ubwoko bumwe ubwoko bw'abarundi hanyuma se nawe umwe na twaza dupfa twaza tuva urunyabuntu mu mutwe n'umutuzi tugirane mu mazuru twese mu mazuru hafite ibitero
naho bimeze gutyo kandi hari ugwaruka rwemeza ko izo nyigisho zirufitiye akamaro kanini kuko zirubwira kahise ko Burundi ku bwicanyi bwabaye bikarufasha kwirinda kuzongera kubigwamwo
biradufasha cyane bituma tumenya ibyahise ibintu byabaye kugira ibicanwe rya ejo natwe bigwaruka ntituzobikore tukamenya ikizira
ni uko tumenya kahise historiki y'igihugu cyacu nyine yagenza mu busanzwe ibikorwa by'umubiri severe ni uko ugerageza kwerekana ukuri ku byabaye muri kahise
Ico kibazo cizo nyigisho zitangirwa mu makaminuza atandukanye ntiziraje ishinga ugwaruka gusa bamwe mu barimu bigisha muri kaminuza bavuganye n'ijwi rya Amerika nabo hari uko babona byokogwa umwe muri abo avuga ko ico bakarusho bo bisoma mu bitabo nk'amateka yaranze igihugu
ivyo uyu mugwi wa Seve nivyo ku ruhande rumwe twavyakira neza kuko umuntu yumvise ukuri n'ukuri kuriranira ni ikintu cyiza cyane mu Barundi ariko niko mu umugwi umugarukako ahanini umenga ubwoko bumwe bwaba bwarapfuye gusuma ubundi kandi mu byo twasomye cyangwa ibyo twumvise turabona yuko baba abahutu baba abatutsi barapfuye n'ayandi baba bifatiye hamwe kuri kuriranira byogenda neza n'ubwo gusa icyo wafasha ni mu nyandiko muzakahise bakabona icyabaye mu gihugu ibyo n'ibyo
Kuri ibyo Kremani nziza icegera turongoye umugwi sever ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi avuga ko Burundi bukuye kumenya ukuri kubwicanye bwakozwe mu Burundi atanumwe asigaye inyuma
hariho abantu bavuga bati reka tibireke hamba reka kuzuba kaboze reka tuvyibagire Abarundi bacha bavuga ngo inyibagira nibana niki cyatumye rero abantu bashika ko Burundi bwinjira mu gihe cyo kumenya ukuri harabaye ibintu bibi atari ntambara akarenganyo kigihe kirekire nwarombi ikinyiza abantu atari ntambara birashoboka ko igihugu kivuga kitire katurare twiga kahise kugira ngo ivyo bintu byose tuvyiragire canke tubigendere ko mugabo tubizi mugabo bifite intumbero
umugwi sever ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi uwiyemeje gukwiragira mu makaminuza yose ari mu gihugu ayigenga na ya leta kugira ngo abawugize batange icigwa cakahise cerekana uko intambara zagiye ziraduka mu Burundi zagenze abo zahitanye umugambi wazo n'imvo za politike zari zinyegeje inyuma y'izo njyane Cherive ndashimiye Ijwi ry'Amerika Kigali
Ijwi ry'Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya mu rwego rwo gukangurira impunzi ziri ku butaka bw'u Rwanda gahunda yo kwiteza imbere ubu mu ikambi ya Mugombwa iherereye mu karere ka Gisagara hagaragara impunzi z'abanyekongo zafashijwe kwinjira mu bikorwa by'ubucuruzi izo mpunzi isabwe Ijwi ry'Amerika ko ibyo bikorwa birushaho kuzunganira mu mibereho muri ibi bihe imfashanyo zigenewe zigenda zigabanuka Eric Bagirubusa yabagendeye
Izo mpunzi zabwijwe rya Amerika ko ibyo bikorwa birushaho kuzunganira mu mibereho muri ibi bihe inkunga zigenda zigabanuka Madamu Oliva Kanyange w'imyaka 33 y'amavuko ni impunzi y'umunyekongo mu nkambi ya Mugombwa iherereye Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda winjiye mu iduka rya Kanyange uhitira ku bicuruzwa byinshi bitandukanye Kanyange yabwijwe rya Amerika ko yatangije igishoro cy'amafaranga 30,000 y'amanyarwanda n'amafaranga yari yakuye iwabo muri Kongo yemeza ko yatangiye acuruza inyanya intoryi n'ubunyobwa kuri ubu leta y'u Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa baboneye impunzi imishinga itandukanye Kanyange yahisemo gukomeza ubucuruzi Kanyange araturondorera imishinga yagiye yisunga ikamuhinguzanyo mu bucuruzi
inkomoko ivuyeho tuzakumva ko ari umushinga wajya mbere nawo ushaka gukorana n'abantu biteza imbere bakorana n'ibigo by'imari wajyuguza mu kigo cy'imari runaka uguza miliyoni ebyiri bakagira bakwishyurira naho ukagira uruhare wishyuriramo Nongiye mba naragujije miliyoni enye nishyura miliyoni ebyiri jya mbere nyishyurira miliyoni ebyiri nayo ubwo niko gutera imbere kwanjye
iyi mishinga baterankunga bayigeza ku mpunzi mu mugambi wo kubakangurira kwigira ariko cyane kubamenyereza ko bashobora kwibeshaho mu gihe inkunga z'ibiribwa n'izindi zaramuka zihagaze kubireba Kanyange acururiza mu nkambi ya Mugombwa ariko ataha hanze yayo kandi yarangije kwibikaho ingwate ituma ibigo by'imari bitagira impungenge zo kumuguriza
ntago mbitinya rwose uko muri uko gutera imbere kwanjye naguze inzu hanze y'inkambi mu bishya niyo ntanga ingwate bakanguza badafite amakenga ariko narangura
wowe wanavuye mu nkambi uretse kuba uhakorera wabonye gutura mu nkambi bitakubereye ujya hanze y'inkambi
yego njanze y'inkambi mfite inzu naguze miliyoni 10 mparanira kwiteza imbere kugira ngo mbeho nanjye neza
Kanyange yabwijwe rya Amerika ko abarizwa mu cyiciro cya kabiri kigenerwa amafaranga 3,500 ku kwezi yo kugura ibiribwa kubera akirera abana bato mu iduka rye Kanyange akoresha abakozi bane Mugenzi wa Kanyange ku ruhande ni Bahati Hakizimana w'imyaka 29 impunzi nawe Hakizimana yisanze asohotse ku rutonde rw'abatemerewe kubona ibiribwa bitangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ubu bucuruzi avuga ko hari kinini bo bamariye
byadufashije kwiteza imbere cyane bitewe n'uko bidufasha mu kwigira bigatuma nanjye hari aho mbasha kwivana no kwigeza kumva kugena tewe inkunga y'amafaranga iyo gice cya miliyoni cyangwa se wenda yisumbuyeho bituma n'indi mishinga ngamije nayo nyigeraho ndetse n'ibyo nkora bikaguka
Hakizimana afatiye ku buryo abo n'ibintu afite intumbero kuri ejo hazaza nubwo gutekereza ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyamubyaye bitabura igihugu gihoramo imyivumbagatanye ishingiye ku mutekano muke
Mba nanjye nakwiteza imbere nkagira ku rwego rwo kuba nanjye nakora nkajya hanze y'inkambi nkakorera iyo ngiyo mbese nayo nkagira ibikorwa bifatika iyo ngiyo ku buryo ki nanjye ntahora buri gihe nteze ibiganza nubwo wenda biri kure bigoye wagira ngo habe umutekano dutahe byaba byiza kurushaho kuko hari nararibonye twakwiye mu Rwanda twahawe n'abanyarwanda no kubana nabo mu buzima busanzwe tugeze iwacu ku buryo kifara kugira akamaro mu kubaka igihugu
Kurundi ruhande abari mu mishinga bateza imbere bo biboneka ko bakiri yanga. Bwana Japhet Ranzi ari mu banyotiwe no kubona umushinga wabateza imbere.
Icyifuzo nuko twese yatugeraho natwe tukaba twayebamo bakareba abantu bose. Urumva umuntu uri mu mushinga runaka hari cyo yinjiza twebwe tutabona tukwinjiza. Urabona nk'abari mu bworozi b'inkoko babona ayo magi cyangwa bakagurisha bakabona amafaranga bakajya mu mashyira hamwe bakagira urundi rwego bageraho.
Leta y'u Rwanda itangaza ko imishinga itabonekera rimwe ariko gahoro gahoro imishinga ishobora kuzagwira ku mpunzi zose. Bwana Kevin Karayenzi akuriye inkambi y'impunzi ya Mugombwa.
Turashaka kugira ngo imishinga myinshi igende ijyana na livelihood kugira ngo n'icyo gihe cya graduation kiba cyangwa se igihe cyo kuba zo mfashanyo zahagarara bari bafite icyabafasha n'uburyo bakomeza n'ubuzima. Birumvikana ntabwo wahita ubona umushinga ukavaringa ibihumbi cumi na kimwe byose biri mu nkambi kugira ngo buri muntu wese abone ko abona ubuzima, ariko ibikorwa byose tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo nibura abashoboka tubagereho.
Leta y'u Rwanda ikomeza guhamagarira impunzi ko zitagombye gupfusha ubusa amahirwe zabona uko yabangana kose.
Ni uko ibyo babonye cyangwa se duke babonye badukoresha neza, kuko ntawuzi ikiminsi hatse nuko bagikoresha neza. Ikindi amahirwe yose babonye akageza kuyabyaza umusaruro, ikindi bakagerageza kwizigamira.
Imibare itangwa na Leta y'u Rwanda ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR iragaragaza ko inkambi y'impunzi ya Mugombwa icumbikiye abanyekongo basagaho gati 11 yamaze imyaka 8. Kugeza ubu abari mu bikorwa by'ubucuruzi barabarirwa muri 20, ni mu gihe abari mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bo banabihuriramo n'abanyarwanda basagaho gati 300,000. Bari mu byiciro bitatu, abo mu cyiciro cya mbere bagenderwa amafaranga 76,600 ku muntu, abo mu cyaka 2,350 naho abo mu cya gatatu nta mafaranga yo kubatunga bagenerwa buri kwezi. Ahabirusa ijwi rya Amerika ku gisagara mu majyepfo y'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika tugeze mu mwanya w'amakuru avugwa mu gisata cya sport n'inkino, ari no munsi tukahera mu Rwanda na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Kuva ku itariki ya mbere kugeza ku ya gatatu y'uku kwezi kwa karindwi mu Rwanda habereye imikino y'agace ka kabiri mu rugamba rwo gushakisha itike yo kuzitabira igikombe cy'isi muri basketball kizakinirwa umwaka utaha. Iyi mikino yabereye muri Beka Arena i Remera. Amakipe 8 niyo yari yaserutse, ni ukuvuga amakipe mu itsinda A ryari rigizwe na Nigeria, Cape Verde, Uganda na Mali, hakaba n'itsinda B ryari ririmo u Rwanda, Sudani y'Epfo, Tunisia na Kameruni. Mu itsinda A ikipe y'igihugu ya Mali yari igaragambije yanga kujya mu kibuga kubera ko abakinnyi bavugaga ko hari amafaranga y'agahimbaza musi batahawe. Ibi byatumye Mali iterwa mpaga, bityo andi makipe atatu yo muri itsinda A ariyo Cape Verde, Uganda na Nigeria abona amahirwe yo gukomeza mu cyiciro gikurikiraho cy'aya majonjora yo kwerekeza mu gikombe cy'isi cya basketball. Mu itsinda B ririmo n'u Rwanda, ikipe y'igihugu yabanje kujya kwitegurira mu gihugu cya Misiri ndetse iboneraho no gukina imikino y'igicuti yo kwipima. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa mu ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda, Jabo Landry, yatangazaga ko ikipe yari ihagaze neza yiteguye guhangana.
Twagize imikino itatu singamo ibiri dutsindwamo umwe, bivuga no kuvuga ibitaragenze aho tutitwaye neza. Nibyo turi gukosora ubu ngubu, gukosora ibitaragenze neza ku buryo kuwa gatanu tariki ya mbere tuzaba tugeze ku 100% tugatangira imikino tumeze neza. Icyizere gihari ni uko bitewe n'uko twitwaye muri Senegal muri window ishize, hari byinshi cyane ariko byakosowe ku buryo ufashe ekipe yagiye muri Senegal ugafata n'iyingiyi ubonamo ko harimo nk'impinduka nko ku kigero cya 70% bizadufasha kwitwara neza kuruta uko twitwaye ubushize.
Icyizere cyo kwitwara neza cyabanje gukomwa mu nkokora ku ikubitiro, kuko mu mukino wabaye kuwa gatanu ikipe ya Sudani y'Epfo yatsinze u Rwanda amanota 73-63. Mu mukino wa kabiri ikipe y'u Rwanda iyobowe n'umutoza w'umunyasenegali Cheick Sarr yikubise agashyi itsinda Kameruni amanota 59-52. U Rwanda rwashoje imikino yarwo rukina na Tunisia ejo ku cyumweru. Muri iri tsinda B ikipe ya Sudani y'Epfo niyo yarangije iri ku isonga hagendewe ku giteranyo cy'amanota yabonetse mu mikino y'agace ka mbere yabereye Dakar muri Senegali n'imikino y'agace ka kabiri yabereye Kigali mu Rwanda. Muri uru rugendo rwo gushakisha amatike yo kwerekeza mu gikombe cy'isi muri basketball, amakipe atatu ya mbere muri buri tsinda azahita abona uburenganzira bwo kwinjira mu cyiciro gikurikiraho cy'aya majonjora ku mugabane wa Afurika. Ibi bisobanuye ko amakipe 12 azagabanywa mu matsinda mashya abiri, buri tsinda rikazaba rigizwe n'amakipe atandatu. Amakipe abiri azaba ya mbere muri buri tsinda azahita yegukana itike y'igikombe cy'isi, hiyongereho ikipe izabiri ku mwanya wa gatatu ifite amanota meza. Ayo makipe atanu niyo azahagararira Afurika mu gikombe igikombe cy'isi cya basketball kizabera muri Philippines, muri Indonesia no mu Buyapani umwaka utaha. Dusoreze mu mukino wa tennis, aho kuri wa mbere mu Rwanda hatangira irushanwa mpuzamahanga rya Davis Cup rihuza amakipe y'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika. Irushanwa riratangira mu kanya saa yine, rikaza kubanzirizwa n'ibirori bifungura. Ikipe izegukana umwanya wa mbere izahita izamurwa mu ntera ive mu cyiciro cya kane yinjiye mu cyiciro cya gatatu. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa tennis mu Rwanda, Theoneste Karenzi, avuga ko ikipe y'igihugu Rwanda yiteguye neza, akaba afite icyizere cy'uko izaza ku isonga. Muri tombora yabaye ejo ku cyumweru, amakipe yagabanyijwe mu matsinda abiri. Mu itsinda rya mbere harimo amakipe ane ariyo u Rwanda, Uganda, Sudani na Tanzania, naho mu itsinda rya kabiri hakabamo amakipe atanu ariyo Botswana, Angola, Congo Brazzaville, Togo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Jean-Claude Munyandinda reka ucukoregwa mu ngata na Desire Hatungimana.
Igice cya kabiri cy'igamwa rya basketball mu Burundi cyatanguranye ishaka ryinshi cyane, kuko imigwi nka New Star, Remesh, Arezipo n'Urunani yose ibona ko gutwara igikombe bigishoboka. Mu rukino rwahuje kuno w'Imana, Urunani na Remesh, umugwi Urunani watahukanye intsinzi y'amanota 73 kuri 62. Umukinyi Gilbert Nije imbere w'Urunani akaba ariwe yatsinze amanota menshi, aho injije 19. Ndabirenge Raoul cegera 10 wa Remesh amenyesha ko urukino barutakaje kubera intango yabaye mbi cyane, bikangura akaba kabaye
bagize intango mbi. Wa mwabonye muri karte ya kabiri basubiye baraja muri match, kuko wabonye na score uko yaringana atariko twagiye muri mitingana bashe gukura amanota ashika kuri 18 ku bakinnyi benshi byankiye mu kwinjiza bagerageje defense mugabo attack ya tunaniye cyane.
Aroni Kagabo amenyereza Urunani amenyesha ko intumbero y'Urunani ari igikombe, aremeza ariko ko urukino rutaboroheye kuno w'Imana.
Mu gitondo twiteguriye mugabo karte ya mbere n'akabiri twabikoze neza, mugabo karte ya gatatu n'iya kane ntizagenze neza ko twabyifuza, mugabo Imana yabikoze turatsinda.
Mu zindi nkino zabaye, Gymkhana yatsinze Young Eagles ku minota 83 kuri 67 muri urwo rukino. Iracanye wa Young Eagles akaba ariwe yinjije amanota menshi, aho yagejeje kuri 21. Lesipo nabo batsinze Brothers Team ku manota 61 kuri 55. Umukinyi wa Lesipo Chuma Toto akaba yinjije amanota 23 y'umugwi wiwe ubona gutahuka n'insinzi mu rukino rutoroheye na gato Lesipo. Christian Manirakiza ashinzwe abasifuzi mu Burundi amenyesha ko imigwi ikomeye cyane mu ihiganwa ry'uno mwaka, abasifuzi bakeneye amahugurwa yo ku rwego rwo hejuru kugira ubuhinga bwabo bujyane n'igihe. Ni mu gihe abamenyereza batari bake bidogera abasifuzi.
Ikipe yashyizemo ingufu nyinshi cyane, bikaje bituma twebwe mu byerekeye ubuhinga, nashatse kuvuga bya arbitrage, fatiza nabone gukora bigashimwa, kuko ikipe nizitanga natwe ntitwitange, tukaba twishe ibyo tujebwe gukiza. Tugere kugeza kuza turahanura abasifuzi, bitegure basome amategeko yanonosore, bongere bitegure mu mutwe, hanyuma bitegure na condition physique. Urabona kuzigaragaza na ekipa nyaruka cyane, biba byiza rero twebwe abarutsi bakurikiye.
Mu gisata cy'abigime naho kuri uno w'Imana niho haba urukino rwo gusozera inkino z'igice cya mbere, aho Gladiators yatanwa mitwe na Young Sisters. Umugwi wa Gladiators niwo watahukanye intsinzi ku minota 41 kuri 36. Umenyereza w'uwo mugwi Pascal Zibucumi yigeze gukinira uwo mugwi akamenyesha ko mu gisata cy'abigeme akibura vyinshi.
Turacari handi nyene ko nimurabe ngo turiko turakina gucanye, murabona yuko ataciye ngo turiko turakina kuko umwanya twataye turiko turagerageza kungaro, uko tugenda turakina niko ubuhinga buguma butera imbere bwerekana bwumvikana.
Mu mupira w'amaguru naho kuri uno wa mbere isaha zine z'ijoro mu masaha y'i Burundi, niho umugwi serukira gihugu w'umupira w'amaguru w'abigeme uza gutana mu mitwe na Botswana mu rukino rwa mbere rw'Uburundi mu gikombe cya Afrika. Muri izo nkino ziriko zirabera mu gihugu cya Maroc kuva itariki zibiri za kuno kwezi, Uburundi buzokina urukino rugira kabiri na Afrika y'Epfo itariki indwi na itariki cumi. Uburundi busozera inkino zo mu matsinda bukina na Nigeria. Amahirwe ku mugwi w'Uburundi wo kurengana intambwe ya mbere akaba ari make cyane imbere ya Nigeria iheruka gutwara icyo gikombe ariko barakenera na Afrika y'Epfo kenshi ishika mu nkino za nyuma. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Akano ka duce dusozera amakuru n'ibiganiro twa tubafitiye muri kano kanya, dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoma ari kumwe na Joe Diane ni nahaze. Ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Fatuma Dimasi Kalala, twe mu kwizina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kwandanya muranirwa muze murimo vyose naho utaha. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.